kumvani radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 muri kumwe na Veniste Nshimiyimana. Ibyo ni ingingo nkuru twabateguriye. Urubanza rwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump rwatangiriye uyu munsi muri Sena, nibwo bwa mbere bibaye ku mukuru w'igihugu utakiri ku mirimo ye. Mu Burundi ishyirahamwe Roots and Shoot ryiyemeje kubungabunga ibidukikije, rifite umugambi wo gutera ibiti miliyoni 1,200,000 muri uyu mwaka.
Mu ntara ya Makamba dutera ibiti bikwira 600,000. Mu Rumonge dutera ibiti 100. Mu ntara ya Karusi twateye ibiti 50,000. Mu Kirundo dutera ibiti birenga 100,000.
Ni Nteretse David umuhuzabikorwa mu rwego rw'igihugu, niwe mutumire wiwanyu mu ntara. Minisitiri w'intebe wa Sudan Abdallah Hamdok yari yatangaje leta nshya igizwe n'abaminisitiri 25, 7 muri bo bahoze bayoboye imitwe yirwanya ubutegetsi. Jibril Ibrahim uyoboye Mouvement pour la Justice et l'Égalité muri Darfour yagizwe minisitiri w'imari. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mu gume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi karakorana kuri uyu wa kabiri kugira kige ikibazo cya politike gihanze Somalia. Inyuma yaho abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bavugiye ko perezida ari ku butegetsi atabyemerewe n'amategeko gushika ubu. Amakuru ava mu badiplomate ba ONU avuga ko iyo nama iba mu mwiherero yasabwe n'Ubwongereza usanzwe burongoye ku kanama uyu mwaka. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed azwi ku itazirano rya Farmajo yahuye n'ikibazo cy'ubutegetsi ejo ku munsi wa mbere igihe ikiringo ciwe gihereye kandi atanzira yategekanijwe igana ku matora. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rwatangaje ko rutacemera ubutegetsi bwiwe. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric yavuze ko hakiri akaryo kuko abategetsi ba Somalia baje hamwe bakarondera umuti wa politike uzoshyigikira inzego z'igihugu bakoreye barushe kugira ntizisenyuke. Abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Haiti baragenye umukuru w'igihugu wabo wo ku ruhande mu ntumbero yo gukura perezida Jovenel Moïse ku butegetsi. Bavuga ko manda yiwe yarangiye. Uruhagarara rwa politike rwadutse ku munsi w'Imana igihe abategetsi bavugiye ko baburijemwo abashatse kwica umukuru w'igihugu no kumukura biciye muri kudeta. Moïse arangije umwaka arongoye igihugu ariko hari aho ububasha bwiwe bugarukira kandi avuga ko azoguma ku butegetsi gushika ku itariki 7 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres avuga ko ariko akurikiranira hafi n'umwitwarariko ibibera muri Haiti kandi ko ari nkenegwa ko abegwa n'ibibera muri ico gihugu bicara hamwe bakumvikana mu mahoro. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdok yatangaje ejo ku munsi wa mbere leta nshasha y'abashikiranganji 25 yinjijemwo indwi bahoze barongoye imigwi irwanya ubutegetsi. Ibi bikurikiye amasezerano y'amahoro bafunditse mu kwezi kw'icumi umwaka uheze agamije kurangiza burundu intambara muri ico gihugu. Hamdok yavuze ko leta yiwe izobandanya gushyiraho izindi nzego zumvikanywe ko mu masezerano harimo gushyiraho inama nshingamateka y'ifata kibanza ku itariki ya 25 uku kwezi kwa kabiri. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dr. Anthony Fauci arongoye ikigo gishinzwe indwara zandukira yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igisanira cya COVID-19 cyatanguriye mu Bwongereza kiriko kirarandagata cyane ku buryo gishobora kuzokwitwa umugera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu muri Amerika. Mu kiganiro yatanze ejo muri White House Fauci yavuze ko iki gisanira cya COVID kiriko kiriganza muri Amerika kandi gishobora kuzokomera mu ndwi zitandatu ziri imbere. Fauci ariko yavuze ko hari icyizere ko uwo mugera ushobora gutururuzwa imbere y'uko utikiza inganda. yavuze ko abanyagihugu b'Abanyamerika bakwiye kubandanya bicandagisha ku bwinshi no kubandanya bakurikiza amabwirizwa yo kwikingira ku bw'ikigo cya Amerika kijejwe kugwanya no gukinga indwara. Abanyamerika imiliyoni 32 baramaze gucandagwa incanco za COVID-19 hamwe n'abarenga imiliyoni 9,500 bamaze guhabwa incanco zibiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI hamwe n'abahinga bigenga bavuga ko imwe mu makambi manini ya Al-Hol muri Siriya yatewemo ibitero bya rokete igabwamo n'ubwicanyi hafa abantu 18 umwaka ugitangura. Nyinshi muri izo rokete zatewe zagirizwa umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ibitero muri kambi yo mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya byarateye ubwoba bw'uko umuhari woba ugiye kongera kubyuka muri ako karere. Abategetsi mu mashyirahamwe atanga imfashanyo hamwe n'abashakashatsi bavuga ko iyo kambi ya Al-Hol ibamwo abantu hafi 62,000 benshi ari abagore n'abana. Ejo ku munsi wa mbere umugwi w'abahinga ba ONI mu by'agateka kazi na muntu barungikiye amakete ibihugu 57 birimwo ibiri mu runani rwa gisirikare rurongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba gutahukana bidatevye abanyagihugu bose bagotewe muri iyo kambi.
Arakoze habi zibigira imana utugejeje ho amakuru avuga hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ukumbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Nabibabwiraga mu ngingo zibanze urubanza rwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ruratangira kuri wa kabiri muri Sena. Nibwo bwa mbere bibaye ku mukuru w'igihugu utakiri ku mirimo ye. Araregwa kuba yaranze kwemera ibyavuye mu matora no kohereza abambari be kwigabiza ingoro y'inteko nshingamategeko Capitol ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere. Inkuru irambuye ituma kamirindi.
Kugeza ubu ntibiramenyekana igihe urubanza ruzamara. Abayobozi ba Sena baracyabyigaho mu ngingo zabyo za nyuma. By'umwihariko bagomba kumvikana ku minsi ababuranyi bombi, ni ukuvuga abashinja n'abashinjura bazakoresha, no ku minsi abasenateri bazakenera kugira ngo babaze impande zombi ibibazo bashaka mbere yo gufata umwanzuro wabo wa nyuma. Ikigo ntaramakuru AP cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiratangaza ko ababuranyi bombi bashobora kuzahamagaza abatangabuhamya bake, bashobora kuzaba cyane cyane ari abagize inteko ishinga amategeko bagiye mu bwihisho ubwo ingoro yabo yaterwaga ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere gushize. Icyo gihe imitwe yombi yari iteranye irimo ibarura bwa nyuma amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse. Abavoka ba Trump bo babwiye Sena ko we batazamuhamagaza nk'umutangabuhamya. Ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize abasenateri barahiriye kuba urukiko rwa rubanda rwitwa jury mu Cyongereza no kuzaca urubanza batabogamye. Bukeye abadepite bari baraye bagejeje ikirego cyabo muri Sena. Sena ntiyahise itangira urubanza kugira ngo ihe abavoka bigenga ba Trump n'abadepite bazaba bashinjacyaha igihe gihagije cyo kwitegura urubanza. Sena kandi yakoresheje iyo minsi ishize kugira ngo ibanze yemeze abategetsi bashya bazafasha President Joe Biden kuyobora igihugu. Urubanza nirumara gutangira, Sena iraba ihindutse urukiko jury maze ihagarike indi mirimo yose ishinzwe y'inteko ishinga amategeko. Trump aregwa icyaha kimwe cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi igihe abayoboke be bagabaga igitero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Niwe perezida wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abadepite bashyizeho ikirego inshuro ebyiri, ikirego cyitwa impeachment mu Cyongereza, n'uwa mbere ugiye kuburanishwa na Sena yaravuye ku butegetsi. Abavoka ba Trump bemeza ko uru rubanza ari ikinamico rya politiki. Kuri bo abademokrati barashaka kurukoresha kugira ngo bacecekeshe umuntu utavuga rumwe nabo. Mu iburana ryabo bafite umugambi wo kwerekana ko urubanza runyuranyije n'itegeko nshinga kubera ko Trump atakiri ku butegetsi no kuvuguruza ikirego cy'uko ari we nyirabayazana w'igitero cyo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Bemeza ko amagambo Trump yabwiye abayoboke be muri mitingi mbere gato y'igitero cyabo ari uburenganzira bwe ahabwa n'itegeko nshinga bwo kugaragaza ibitekerezo bye. Naho abashinjacyaha b'abadepite bavuga ko Trump yatatiye abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagira bati kwigomeka kuri guverinoma nicyo cyaha gikomeye cyane umukuru w'igihugu yakoreye itegeko nshinga bwa mbere na mbere mu mateka y'igihugu. Bavuga ko agomba kubiryozwa kandi ko nta rwitwazo afite rwo kubihunga. Ese Sena izahamye icyaha Trump? Kugira ngo bishoboke igomba kubyemeza n'amajwi ya 2/3, ni ukuvuga byibura abasenateri 67% ku ijana bayigize. Muri iki gihe igizwe n'abasenateri 50 b'abarepublikani na 50 b'abademokrati. Kugira ngo rero ihamye icyaha Trump byasaba ko byibura abasenateri b'abarepublikani 17 bifatanya n'abademokrati bose 50. Abahanga benshi barareba bagasanga bidashoboka. Barahera umwe mu basenateri b'abarepublikani aherutse gutanga umwanzuro usaba kuburizamo urubanza avuga ko runyuranyije n'itegeko nshinga nyine kubera ko Trump atakiri ku butegetsi. Bagenzi be bandi 44 bo mu ishyaka rye batoye kimwe nawe bemeza ko afite ukuri. Abandi 5 bifatanyije n'abademokrate bose bemeza ko urubanza rugomba kuba. Bivuze ko no mu itora ryo kwemeza icyaha Trump umubare w'abarepublikani byibura 17 ukenewe utazagerwaho. Urubanza ruzaba buri munsi usibye ku wa 5 no ku wa 6 w'iki cyumweru. Koko rero Sena yemeye icyifuzo cy'umwe mu bavoka ba Trump w'umuyahudi wayisabye ko iba ihagaritse iburanisha kugira ngo azabashe kubahiriza umunsi wa sabato abayahudi bategetsweho kwiyiriza ubusa no kudakora kuva ku wa 5 kugera ku wa 6. Urubanza ruzasubukurwa ku cyumweru gitaha.
Kuri wa 2 president wa Ethiopia aratangira urugendo rw'iminsi 2 mu Burundi. Esekele Wekezaudi ategerejwe kuri uyu mugoroba urugendo rugamije gutsura umubano hagati y'u Burundi na Ethiopia nk'uko byatangajwe na serivisi ishinzwe kumenyekanisha amakuru muri presidensi y'u Burundi. Muri urugendo azasura uruganda rukora ifumbire FOMI. Ethiopia n'u Burundi ni ibihugu biri mu bya mbere bihinga ikawa iryoha mu bwoko bwa Arabika bifitanye kandi n'amasezerano y'imikoreshereze y'uruzi rwa Nili. U Burundi bukomeje kunagura umubano n'amahanga warumaze imyaka 5 ucumbagira. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Maroc Nasser Bourita aherekejwe n'izindi ntumwa zo mu gihugu cye bari mu rugendo mu Burundi uyu munsi we na mugenzi we ambasaderi Albert Shingiro w'u Burundi batangaje ko ibihugu byombi byifuza guteza imbere uburezi iterambere n'ibyerekeye inyubako.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa 5 kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi kwa 2 nk'uko mubimenyereye ijwi rya Amerika ribatembereza mu ntara imwe muri 18 zigize igihugu cy'u Burundi. Tugasura umushinga umwe muri myinshi ihari igamije guteza imbere abanyagihugu. Uyu munsi turi mu ntara ya Makamba muri komini Nyanzaraki ku mutumba wa Kabundro. Hari ishyirahamwe Roots and Shoot Burundi gamije guteza imbere ibidukikije. Turaganira n'umuhuzabikorwa waryo mu rwego rw'igihugu n'interetse David ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
None uyu mugambi wanyu Roots and Shoot wajute washinzwe ryari kandi ushingwa nande?
Uyu mugambi watanguye mu mwaka w'1991 ushinzwe na Dr. Jeanne Godare kukubera yabonye yuko isi izogi igiye kuzogiranirwa n'ibiza n'abantu bahonye amashamba n'abantu bahonye ibikoko n'abantu badakundana ubwabo ku bwabo acabona yuko yoshingiye programme seshusi umugambi w'ugwaruka wo gukingira ibidukikije uyu mugambi w'ugwaruka rero w'ukingira ibidukikije jewe ngiye mu buhungiro mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu nawinjiyemo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'indwi nanawutangura nje ngaha mu Burundi shusheshe urawutanguza muri bibiri na gatandatu
uwo mudamu Godari uwo mugambi yawutangirije mu kihe gihugu
watangwa muri tariki itari cy'u Burundi
watanguriye
imugwi cya Tanzania igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo icyenda na rimwe
nuko mugezi Burundi ni hehe niye ntara ya mbere mwatangiriyemo uwo mugambi
tugezi Burundi hantu twatangwe gukorera mu ntara ya Makamba mugabe inama ya mbere twayigiriye Bujumbura eko ibikorwa bya mbere twatangwe kubikorera mu ntara ya Makamba mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu
none ni ishyirahamwe mwashinze i Burundi ni bande baririmo nimba ari byo
tumaze gushika ngaha kugira ngo ntishobore gukora tudafise ibituranga urabona mu nshobora gukora dufise ikituranga twaciye tubwira ishyirahamwe iryo shyirahamwe rero duje turushirondera urwaruka turondera n'abakuru n'abantu bakuze co cyangwa gukingira ibidukikije mu burere butandukanye bw'igihugu cy'u Burundi
iyo uvuga gukingira ibidukikije mu bikingira n'uburyo ki
igituma dukingira ibidukikije cyane murabona yuko u Burundi dufise abantu benshi mu gihugu kandi murabona yuko tuguma twiyongera uko bukwiye ko bwije ugiye kuraba rero mu bindi bihugu bakoresha ubuhinga bugezweho bwo guteka cyangwa bwo kubaka cyangwa gukora ibyibindi mugabo turabyiza dusubona yuko tuzeza kwigisha urwaruka kugira ngo hirya y'ejo tuzasubage urwaruka igihugu kitatunaniye tuzo turaga urwaruka igihugu kimeze neza mu Burundi hariho ama initiative menshi tuvuge hariho uburyo bwinshi bwo kwigira ibidukikije mugabo muri cyane shusho turagerageza twigisha urwaruka tukigisha abantu bose bashobora kugira ngo dufashanye kugira dukingire ibidukikije dutere ibiti byinshi bishoboka dukire ahantu haba nk'amashyamba ayo mashyamba yose hanyuma twongere tugerageze turabe nk'ahantu hahuye n'imyuzurira tuhaci imisozi ducupe imikobeko ibyo byose bizofasha bifasha igihugu
duhingero z'ahantu hamwe mwagiye mu ntara zitandukanye mukita ku bidukikije
ntabwo akarorero nk'imukungu twagiye ku musozi wa mukungu muri zone mukungu komene Nyanzarake ntabwo akarorero ahantu hamwe cyangwa ntabwo akarorero ahantu habiri turagiye ibubanza muri komine bubanza ahantu bita mukinyinya twaragiye muri komine mu ntara ya Karusi ahantu muri Nyabikenke n'ahandi kubera dukorera mu ntara nyinshi
reka tujye nko mu ntara ya Rutana mbwira nk'igikorwa mwakoze mu ntara ya Rutana umbwire n'umutumba mwagikozeho na komine mwagikozeho kigamije kubungabunga ibidukikije
ego mu ntara ya Rutana reka ndakubwiye turafite pepiniyeri y'ahantu bita mu Buyongozi mu Buyongozi munsi y'urusengero hafi ya egirize angilikani hari ahantu hari ikimanga kinini twaje tugenda turonda ukuntu twotera ibiti bita umurembera mu Kirundi cyangwa bivuga mezopsi ni ukuvuga yuko ibyo biti bizofasha kugira ngo dutere ahantu hatari hake ibintu bitera ku mashuri cyo tugerageza umunyeshuri n'igiti ibyo bizofasha igihugu byongere bifashe n'abajya abanyeshuri kubera umwana atigiti ku ishuri aranezerwa n'igihe kiyateye hamaze tukamuha ikindi gito azotahana muhira icyo giti kiri azotahana muhira kizomufasha nagira cyo ku ishuri kizomufasha atagira umutima wo kuzokura kundi ibidukikije
ubwo tuvuga ibiti mumaze gutera nk'ibiti bingahe wugereranije
ni ukuvuga yuko uko twagiye dukura twagiye dutera ibiti bike bike twasanga utera ibiti ibihumbi bidapira nka cumi mu nyuma turatera ibihumbi cumi ubu tugeze aho dutera nk'uyu mwaka tuzotera ibiti bingana n'umuriyoni n'ibihumbi amajana abiri ati ibyo biti muzobitera mu ntara izahe muri komine mu ntara ya Makamba dutera ibiti bikwira ibihumbi amajana nk'atandatu mu Rumonge ibiti ijana muri ntara ya Karusi twateye ibiti ibihumbi mirongo itanu mu Kirundo zotera ibiti birenga ibihumbi ijana ibubanza duheruka gutera twateye ibiti bibiri twose tuba dufite pepiniyeri z'ibihumbi bibiri ijana ni ukuvuga ariko tugiye gutera ku ntara tugiye dutera ibiti bike bivanye n'ibyo tuba dufise
ariko se
mugabo umuntori w'amajana 2 bizukwirira
mbese abo banyagihugu bo bakira bate uwo mugambi wanyu wo kubungabunga ibidukikije
ego aho hose tuvuge mwaro turahakorera mbese bavaza gutera ibiti muranze turahakorera nahandi ukuntu bakira umugambi cyo maze kabereka tukabwira ehe ni muze murabe ibiti byarahonye mugira ko muraraba ni ukuvuga yuko ibice by'ibiti kama dufise mu gihugu byarahetse dusigaranye ibice bikeye nubwo ari ko dukwiza 50% y'ibiti kama dufise mu gihugu rero turondera ukuntu twotera ibiti umuntu umunyagihugu afume umunyagihugu atera igiti kimwe imbere yo gusibiti kuzoza gusiga igiti kimwe afatiye n'ibiti bitanu tukabereka hirya y'ejo rero tuzohura n'ibiza byinshi ivyo biza bigiye kuzoza bizotugora kugira ngo twikingire ibiza bizodushikira tutere ibiti mu matongo yacu tutere ibiti ku mabaraba tutere ibiti ku mashuri hanyuma ahantu hari imisozi hanami duce imikobeko kukubera imikobeko ikazote imvura ikazotera nyinshi tuzogira ingorane abanyagihugu basaba byumva ati rero mugabo uri kwaduhanura neza bamwe be ntibigira babyumva bavuga yuko umenga tuguma tugere ko ubujanja cyangwa ubuswahili cyangwa kubahenda mugabo abantu bamaze bagiye bitahura ku mashuri turafite amashuri menshi twomozazo amafoto y'amashuri tumaze gutera ku biti menshi ntabwo agiye turatera ibiti abanyagihugu baravuga ati mwarakoze ahubwo mwarakoze ntabwo twakiye imikobeko abanyagihugu bashobora kwimbura munsi ibintu by'imyuzurire naho biriza ntibikunda kwera abaciye imikobeko hanyuma ari nk'amatongo nk'agashyamba kari mu rubindi hari ahantu mu rubindi muri ku musozi wa rubindi muri komine Nyanzarake tukoma tugakira iminsi yose niba ari umukiro wacu abanyagihugu bacye baronga ubwoba mugabije gihe aho hantu hari harahetse hari ibiti byari byarahetse mugabo bacye baronga ubwoba inyungu yabo hanyuma ubu baronka ni mu kubera ibyo biti birahari ni ibiti by'ingongo ibiti by'imiyombo rero ni ibiti binaga bimaze kuba ibiti binaga ni ibiti bishobora gufasha abantu benshi urumva umuyaga ugiye kwa mu rugoba ni inyungu yiwe
kugira ngo mushobore kurangiza iyo gahunda yo gutera ibiti mu gihugu cyose inkunga muyivana he
turafise uburyo bukeyi mu myaka twagiye turakora twarasigikiwe na Oxfam Novibe barugeze kudufasha n'ubu tuzi ko zohungira kudufasha gukurikira hanyuma abandi hari abantu bagira neza abagwiza tunga abanyagihugu b'iwacu cyanke amambure y'iwacu ma friend attention n'ubundi buryo hama hari igihe dushyigikirwa n'abantu bo muri protection civile nk'umukunguruzi ibintu hanagiye abapolisi abapolisi badufashe bakaduha imodoka kugira dusombe ibiti byacu abatwara amakomine hanagiye batubwira nk'abatwara amakomine bakadeplasa abantu ntabwo bavuge nko mu karusi tuhe turi deplasa abantu DPA karusi yaduha imodoka yiwe ideplasa abantu bacu buramatari ni karusi nubwo aciye afatirwa mugabo yaraje adushyigikira mu bikorwa byo gutera ibiti mvukira zo muri komine karusi zaradufashije cyane kugira ngo dutere ivyo biti kubeje zikora bice tuitira ku mabarabara ibinjijwe ku mashuri ayo mashuri n'amashuri y'igihugu kandi twebwe dutera ntitubidandaza tubikuye mu mamera yacu bice tubiha abanyagihugu ibindi tukabitanga kuri leta ni ukuvuga yuko ibiti byacu bifasha leta yacu
iyo leta yanyu hari icyo nayo ibafasha kugira ngo mukomeze muyifashe
ego igikuru si uko muduha amahera gusa mugabo badufashije gusanga ibiza kugira ngo bijya bice dutere bigume biriho bizobeho bikingigwe leta ibiri kuradufasha hanyuma kandi ikindi dushimira leta ababuramatari abamusitanteri baraduha impapuro kugira ngo dukore
ni Nteretse David uri mu huzabikorwa mu rwego rw'igihugu rw'umugambi Roots and Shoot Burundi umugambi wita ku bidukikije ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane nanjye ndabashimiye cyane
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mirongo chenda ni chenda.
Nawa dukulikira bari mu majepe ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM mu mirongo 88 n'ibicyenda.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Abakorera imirimo y'ubucuruzi n'uburobyi ku kivuko cya Rusenda kiri muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barinubira ikibazo cyo kutagira imisarani aho bakorera kandi bishyura imisoro ya service zitandukanye zikorera kuri icyo kivuko. Iyo nkuru tuyibaze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri ako karere Vedaste Ngabo.
Ari abarobyi ara abacuruzi cyangwa se abapisha bakorera ku kiyaga cya Tanganyika bavuga ko bateye ubwoba n'uko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rukeya zirimo korera bitewe n'ubukene bw'imisarani buvugwa ku kivuko cya Rusenda kirwa abantu barenze ijana. Niragira Nelson na Ndayishimiye Aline bakorera imirimo yabo ku kiyaga cya Tanganyika.
Nga turavye mu nivu ya Rusenda turahangayitse kubyerekeye kuguri ku kiyaga pembeni ya Tanganyika. Turahangayitse kubyerekeye amatoarete ko usanga abantu bari kuragenda iyo mu matenga ni afisa wo banya ni bagira aho bitaho aho bikoraho niyo bubase ati nya komite babatuza amafaranga ijana ijana umwe tubona yuko niyo bubase katakamari tumari itumari abantu ijana abantu 200 tukatona ku murongo kandi wese yaruzuye yani tubona yuko ari yangwara mbiri kwatanira abapesheri pembeni ikiyaga
ingorane zihari nabo mu hana mu gisagara nta misarani bafise bajya kunyamurijya wese ya praje cyanke bakanya mu ishyamba amazi abuze nta amazi ari ngaha mu Rusenda banywa ayo Tanganyika bakongera gatekesha Tanganyika ibyahi niho bamesera icyo cyo cyose imicafu ni ngaho muri Tanganyika ugasanga ariko barayanywa bariko barayatekesha ejo bundi hari umuntu yafashwe n'indwara yihengeka muri Tanganyika bajyana kwa muganga girafe twumvise ngo bagira bakamawese twarategereye turahebura ko butuma bubakira basi abantu bo ngaha amaweste bakareka kuza bajya kunyamubwato buri ngaho impande ya Tanganyika kunyamumatenga ahari hose babonye ntusanga amafyi ngaha aha ntatsukuye hari na ritoyi.
Nubwo barubye batangaza yuko badafite imisarani bagaragaza yuko bishura imisoro itandukanye basabwa iyo bageze ku kivuko cya Rusenda. Nkengurukimana Eli nawe ni umurobyi maze imyaka 5 akorera ku kivuko cya Rusenda.
Se kibazo aho twituma ni impande ya Tanganyika kandi nitwaje tufise iyo ngaha ku Tanganyika isa nk'iko yaheze itagira na kontrole n'imwe niko upfaho umuntu gusabora haja kwituma aho nyine n'abandi bakaja pembene bakituma ni nkana n'umusaze tuba tugifise nk'ubu
tubangiye
rero twosaba twebwe nk'abategetsi bakora ngaho kuri Tanganyika bo turose undi musarani twebwe abarobyi bakorera kuri ico kiyaga cya Tanganyika kubera ari tagise turatanga umurobyi umubosi imboga zija ari imboga z'abarobyi n'imboga z'ababosi zishikanye mu isoko zeze babosi ziratanga intuzeye ziratanga tagisi na zeze umurobyi yakuye pembeni nazo nyine ziratanga tagisi rero natwe botrosa iki amatwareti meza nta kindi tusitabye ngaha kuri plaje ya Rusenda.
Gusa abagize komite y'abarobyi ku kivugo cya Rusenda bemeza yuko iki kibazo cy'imisarani gihari ariko bari kugishakira umuti nk'uko bitangazwa na Ndwanyi Claude umujyanama wa komite y'abarobyi mu Rusenda.
Kibazo cy'ima wese turabyiteguriye naho ama wese yuzuye ariko hari umuhinga yatubwiye yuko azuza kubidufashamo ubure turasakoranya uburyo kugira ngo turabe yuko iyo bidufashamo twubaka ayandi ma wese.
Yababwiye ko azabafasha iki?
Aje dufasha kubaka mugabo tumuhe ibyangombwa byose. Ni muhinga araje kubaka mu engineer turasharingiye kwanze turako kwa amazi yugabanuka.
Umuyobozi wa sekteri ya Tanganyika ari na kivuko cya Rusenda giherereyemo Bwana John Murundani avuga yuko iki kibazo cy'imisarani kivugwa ku kivugo cya Rusenda cyatewe n'uko amazi ya Tanganyika yiyongereye asenya imisarani yari yasanzwe kandi ko bigoye kongera kubaka indi misarani muri iki gihe Tanganyika yuzuye. Vedaste Ngabo ku bwa radio ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu.
abari ku kivuko cya Nyanza Lake na Mukungugu mu Burundi mwese ndabasuhuje hamwe na Mukbil ya Baro umfasha kubagezaho aya makuru tubashimira kuba mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ilimine igakuba uri ku Kimironko mu mujyi wa Kigali mu Rwanda nabo tuzi ko uri mu bakunzi b'imena bijwi rya Amerika turagusuhuje mukomeje kugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.